Africa.
Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itanga ibiganiro byayo by'igitondo mu kirundi n'ikinyarwanda. Uyu munsi ni kuwa gatatu tariki ya 29 ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2015. Inshuti zacu mwaramutse neza, bibaye 11:30 mu Burundi no mu Rwanda. Mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Muri kumwe na Thomas Kamirindi.
In the last decade or so, Burundi has made a great deal of progress in recovering from a terrible civil war.
Uyu ni ministre w'ububanyi n'amahanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ibirebana na demokrasi, Tom Malinowski, ugera mu ruzinduko I Bujumbura uyu munsi. Ni mukanya mu makuru. Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Amakuru turayahera hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi muragezweho na Frederic Nkundikije. Fred, waramutse neza.
Muramutse neza Thomas, muramutse namwe inshuti mwese mutiza amatwi radio Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije agiye kubashikiriza amakuru. Inshamake y'amakuru twateguriye. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu yarungitse intumwa yiwe idasanzwe mu Burundi. Igisirikare cy'igihugu cya Nigeria cyatabaye abigeme hamwe n'abapfasoni bari baranyurujwe mu rwi w'intagondwa. Ingingo y'umukwabu yo mu ijoro mu gisagara cya Baltimore imaze isaha imwe n'igice itanguye gushirwa mu ngiro. Idonido y'aya makuru. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon yarungitse intumwa yiwe idasanzwe mu Burundi. Hari uruhagarara muri iki gihe rwavuye ku ngingo yafashwe n'umugambi uri ku butegetsi yo kugena Perezida Pierre Nkurunziza ngo aze yitoze mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ku giti cy'uyu mugambwe mu kiringo kiri gatatu. Ingingo yatumye haca hatangura imyiyerekano mu mabarabara. Ibiro by'umushinjantahe Ban jo ku munsi wa kabiri byaratangaje ko intumwa yiwe idasanzwe mu ntara ya Afurika y'ibiyaga binini Said Jenita azogira ibiganiro n'abategetsi bari muri leta ya Perezida Pierre Nkurunziza hamwe n'abakuru b'imigambwe. Umushinjantahe Ban Ki-moon yarateye akamo inzego zijejwe umutekano kazisaba kudakoresha inguvu, kagasaba kandi impande zose kwiyamiriza wicanyi hamwe n'imvugo iturira. Abantu bashika batanu barishwe muri indwi igihe abapolisi bari kubatana mu mitwe n'abantu bagira imyerekano ku murwa mukuru Bujumbura. Ejo ku munsi wa kabiri abantu amajana n'amajana baragize imyerekano yamara abapolisi barabatesheje kwinjira mu gisagara hagati. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho impunzi bivuga ko abarundi b'abasivile barenga 5,000 bahungiye mu Rwanda mu mpera zindwi iheze. Ivyo biro bivuga ko benshi ari abafasoni hamwe n'abana bavuga ko batewe ubwoba n'uko ubwicanyi bushobora kuva ku matora yimirije bwaduka. Perezida Sylvestre Ntibantunganya yigeze gutwara Burundi yabwiye televiziyo mu gihugu cy'Uganda ko Perezida Pierre Nkurunziza akwiye kubahiriza ibwirizwa shingiro akareka kwitoza. Abasirikare b'igihugu cya Nigeria baratabaye abigime 200 hamwe n'abapfasoni 93 ejo ku munsi wa kabiri. Yamara ntibiramenyekana niba abo bigeme bakuwe mu vyara vya wa murwi Boko Haram ari babigeme bari baranyurujwe mu mwaka uheze. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'igihugu cya Nigeria bujejwe kwivuna amansi Major General Chris Odi Kolade yabwiye iradio Ijwi ry'Amerika kwabo bigeme n'abo bapfasoni batowe mu ikampi iri mu ntara icumbitswemo n'umurwi w'intagondwa z'abarwanyi Boko Haram. Olu Kolade yavuze ko ariyo ntara ya nyuma umuhari Boko Haram wari ugicumbisemo. Inyuma yaho abasirikare bawomoreye mu isagara wari garuriye. Yavuze ko abasirikare basambuye ayo makampi yose uyo muhari wari ucumbisemo. Umuhari Boko Haram waranyuruje abakobwa b'abanyeshuri barenga 200 bari ku ishuri ryo mu gisagara ca Chibok mu kwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi 2014. Muriko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamiranira I Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda. Ingingo y'umukwabu wo mu ijoro yatanguye gushirwa mu ngiro mu gisagara cya Baltimore muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yaho abapolisi batangarije ko umunsi w'ejo kwa kabiri wabayemo umutekano nyuma yaho habereye umugumuko n'ubusahuzi byavuye ku ishavu ry'umwirabure yapfuye ari mu minwe ya polisi. Mukanya rero iyo ngingo y'umukwabu uhije gushyirwa mu ngiro yamara gushika ubu abantu bagira imyerekano ntibaratahuka mu ngo zabo baracahanganye n'abapolisi. Abanyagihugu baba mu gisagara cya Baltimore bo mu bwoko butandukanye bari bazindukiye mu cyo gisagara gukura no gukura imicafu mu nzira mu gihe hari n'abarize kubera umubabaro w'amamangazine yaturiwe. Aho izuba rihumbiye gico gisagara cyari cyaranzwe n'abantu bari bihereje ibikorwa byo gusahura ku munsi wa mbere cyarangwamo imiziki abantu batamba hamwe n'abahoberana. Umukuru w'icyo gisagara Stephanie Rawlings Blake yamaze umunsi weje ku munsi wa kabiri agendera amakaritiye muri icyo gisagara aho yiboneye abanyagihugu bakunda igisagara cyabo. Bamwe mu banyagihugu baragemuriye amazi n'imifungurwa abapolisi bari bacungereye amabarabara. Yamara naho umunsi w'ejo wari utekanye igisagara cya Baltimore kiracarimwo uruhagarara no muri iki gihe abagira imyerekano hamwe n'abapolisi barahanganye. Ku munsi wa mbere abapolisi bahagaritse abantu 235, abapolisi 20 nabo barakomeretse mu gihe imodoka 150 zaturiwe. Ubugizi bwa nabi byatanguye inyuma yaho imisa yo gusabira umugabo w'umwirabura afite imyaka 25 Freddy Gray yapfuye ari mu minwe y'abapolisi mu ntango zo ku kwezi irangiriye. Benshi mu bantu bagira imyerekano bavuga ko batariko biyamiriza yicwa rya Freddy Gray gusa ahubwo ngo biyamiriza ukuntu abirabure bafatwa nabi n'abapolisi hamwe n'abatetsi bo badashaka kubakemurira ibibazo.
Chuti zacu iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Facebook ni VOA radio yacu na address email ni radioyacu@voanews.com. Inkuru nyamukuru. Ministri w'ububanyi n'amahanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ibirebana na demokarasi, uburenganzira bwa muntu n'umurimo Tom Malinowski ategerejwe I Bujumbura uyu munsi. Mu kiganiro cyihariye yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema yavuze ko ashyiriye abayobozi b'u Burundi ubutumwa bwo kubahiriza amahame akubiye mu masezerano y'amahoro ya Arusha.
Mu kiganiro cyihariye twagiranye na Bwana Malinowski mbere yo kujya mu ruzinduko I Burundi, yasabye abayobozi b'u Burundi kudafata ibyemezo byatuma ibintu bitagira igaruriro kuko ingaruka zabishyano ku gihugu. Ibibaye mu gihe imyigaragambyo imaze iminsi itatu I Bujumbura, abaturage bamagana icyemezo cy'ishyaka riri ku butegetsi cyo kongera kwamamaza Perezida Pierre Nkurunziza. Malinowski asobanura ko ashyiriye abayobozi z'u Burundi ubutumwa bwo kubahiriza amahame akubiye mu masezerano y'amahoro ya Arusha.
In the last decade or so, Burundi has made a great deal of progress in recovering from a terrible civil war.
Mu kiringo cy'imyaka 10, Burundi bwaragize intambwe zigaragara mu kwogorora inyuma y'uko buvuye mu ngwano yamaze inganda. Intambwe zashoboye gushikwa ko bivuye ku masezerano y'Arusha. Ngiye mu Burundi kandi abategetsi bose ba Leta ya Amerika bariko baravugira ahabona bakora batiziganya ku bijanye no kugena ibintu byifashe muri iki gihe mu Burundi kubera dufise ubwoba kw'intambwe zari zimaze gushikwa ko zigeramiwe n'ingingo ya Perezida Nkurunziza yo kutubahiriza ibiringo bitegekanywa mu masezerano y'Arusha kugira agerageze kuguma ku butegetsi. Nakaryo gatakaye ku Burundi kuvyerekeye gutera bugira intambwe hisunzwe ibwirizwa nshingiro n'ivyimviro by'abanyagihugu kandi ivyo bishobora gutuma haba intambara n'ubwicanyi.
Bwana Malinowski, ministri w'ububanyi n'amahanga wungirije ushinzwe ibirebana na demokarasi, uburenganzira bwa muntu n'umurimo, yahamagariye inzego z'ubuyobozi mu Burundi kubahiriza uburenganzira bw'abaturage birimo ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo n'uburenganzira bwo kwishyira hamwe no guterana mwituze.
Well, first of all, we are very worried by the crackdown on non-violent political speech and debate and also free.
Turafise impungenge kwikandamizwa ririko riragirwa kuvyerekeye ugushikiriza ivyiyumviro vya politike, ugutangaza makuru mu mwidegemvyo, akarorero iyugwagwa rya maradiyo, ihagarikwa ry'abari mu myerekano n'abayoboye amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki bituma bitorohera na gato abantu mu Burundi kuvyerekeye ugushikiza ivyumviro vyabo mu mahoro guhagararira amategeko mu mahoro bishobora kuzotuma hari abahitamwo gukorera hanze y'amategeko bagakoresha ubwicanyi. Ikintu kituraje ishinga kurusha ibindi nuko leta yokubahiriza abagira imyerekano mu mahoro canke amakoraniro no gushikiza ivyumviro vyabo mu mahoro mu bizogumizaho uburyo abarundi bari babimenyereye. Impande zose zo kwirinda ubwicanyi mu bishobora kujana u Burundi mu nzira y'umwiza. Nkuko twabimenyesheje hazoba inkurikizi ku bazoba bagize uruhara mu bikorwa by'ubwicanyi.
Bwana Malinowski, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ibirebana na demokarasi, yavuze ko igihe kitararenga ngo u Burundi n'abaruyoboye bafate ibyemezo bizatuma igihugu kidasubira mu ntambara n'urugomo.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Ejo hashize hari ku munsi wa gatatu batavuga rumwe na perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza basubiye mu myigaragambyo yo kwamagana icyemezo cye cyo kwiyamamariza indi manda. Ni inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Aho ni muri komine Nyakabiga, abanyagihugu bashamiranye n'igipolisi kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri gushika no ku mugoroba. Abagira imyerekano bifuza kuja mu gisagara cha Bujumbura hagati ku kibanza citiriwe ukwikukira, igipolisi naco kikababuza. Mu minwe yabo hari nzandiko zivuga ngo no au troisième mandat, bivuga ngo nta kiringo cha gatatu dushaka. Ibintu ntivyoroshe kuko gushika no kumugoroba abapolisi bari bakigerageza kwirukana abanyagihugu mu ibarabara barasa n'amasasu nyayo mu mabarabara yo muri quartier ya Nyakabiga na Jabe. Hose hari hazibiye, abapolisi nibo bagenda bakura amapine n'ibiti vyaturiwe muri ayo mabarabara n'umucano gushika isaha 10 n'igice warukiboneka. Nisaho munani abapolisi bariko barirukana abanyagihugu bahavuye binjira mu nzu y'umumenyesha makuru wa RP ya Hermes Nibandetse, nkuko uyu mwigeme yarahari abitubwira.
Umva abantu bari bari ngaho hanze hajya kubarabara kora abantu babagiye kurama abo manifesta, hanyuma babona abapolisi bacabaza bariruka. Umubone yarahagaze ngaho imbere y'umuryango acinjira ngaho mu nzu, abapolisi bashaka kumubaza ngaho mu nzu barinjira. Hinjiye babiri, umwe kuma hanze, uwari imbere bashavuga ngo ndarasa ngo nduvuye mwese. Bari binjiye muri dusha, hanyuma abo bantu bari muri dusha bacabaza amaboko umva shararasa mugo rusoro ntirwasohotse. Uwo bari kumwe ndashavuga ngo tera grenade, uwo yari hanze acarababwira ngo nyaruka tugende. Hama baca barasohoka baca turokoka gucyo onye ho twatuzi ko bagira wagira tera grenade.
Umenyesha makuru wa RP yawe abona ko atari gihamana ivyo vyashitse ngo haricishije inyuma.
Twe tuvyakira nabi cyane kuko turavye bibiri muri kino gihugu naca cyane kwamenyesha makuru ni ibintu ubona ko ari ibintu bisa n'ivyateguwe. Amakuru twaronse nuko kazungu bavuga ke avuga kenshi mu nze ya mu bwicanyi muri kino gihe yagumye atembera ngaha kuyora barajya Avendon Primary, kandi naho mbaje kazungu arahazi uko hari babagenzi yo baba ngaha nyuma tubana ngaha havuga nti byuba bikitse mu kiza kugira ngo naje babone aho ndi kumbura so kwingira nabi.
Ababanyi ba Hermes Nibandetse baremeze mu makuru bakavuga ko vyabateye ubwoba.
Wapima ko nubwa mbere ibintu twahitubonye ngaha mu Nyakabiga twaratubyumva, ariko uno munsi twabyiboneye amaso yacu. Gusa ikintu dusaba nuko dusubira kuba
mu yandi makaritie nawo nyene ntivyoroshe. Muri komine Musaga abanyagihugu bagumye bashamiranye n'igipolisi, aho mbere amasoro yacanacana ko gushika isaha 12 zo kuri uyu mugoroba. Mu Kanyosha naho imishamirano yahazindukiye, abamenyesha makuru ba radio Bonesha ngo niborohewe, aho bavuga ko bakubaguwe n'urwaruka rwitwaje imipanga n'amahiri bo bita imbonera kure. Umukozi w'ugwego gwiperereza ngo niwe yahavuye abatabara. Muri karitse za Mutakura Ngagara na Cibitoke ibintu byari vyifashe uko. uyu munsi rero hibonekeje ubudasa mu myiyerekano ugereranije nejo mu gihe jo hibonekeza abasirikare mu mabarabara akaba ari nabo bari bizewe n'abanyagihugu uyu munsi abo basirikare ahatari hake ntibaboneka aho ni mu gihe biboneka ko abanyagihugu bumva cyane amategeko y'abasirikare gusumbya y'abapolisi ni nko ngaha ku mutakura abasirikare bariko basaba abanyagihugu kudasubira kuzibira amabarabara
Mugabo abandi ibarabara kizafumari.
Sawa sawa.
Mugihe rero arabavuga yuko imbonera kure zoba zikorana n'igipolisi umuyobozi mukuru w'igipolisi Andre Ndayambaje ari kumwe n'utwara ingabo bamenyesheje abamenyesha makuru ko atawe basavye ngo abafashe kuko bari kwiye. Ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Burundi naho mu Rwanda nkuko mubizi ni kuri FM 104 n'ibice 3 na 88 n'ibice 3 ya radio inshuti ya bose imyigaragambyo ibujumbura itangiye kugaragaza ingaruka Desire Hatungimana yaduteguriye inkuru
Izo ni mpari z'abadandaza bo mu isoko ya Jabe muri komine ya Bwiza mu gihe bariko barasohora ibintu byabo batinye yuko vyohava bisahugwa n'abari mu myiyerekano abadandaza bakamenyesha yuko bazogaruka ku mutekano ubonetse
bitudandaza kubera intambara y'imyiyerekano ikabera ngaha niko n'undi twicata cyo turakora dukora n'imyiyerekano ikira bagusa takine nta tubidandariza ko nta mutekano ha
tubonye abantu basohoka batwara imizigo natwe tuca turatekera turabijanye muhira tubisohoye bavuze ngo abantu bavuze ngo bagumye badandaza mu isoko ngo bacha bayiturira
userukira abo badandaza akabamenyesha yuko iyo ngingo yafashwe kugira ntihagire umuntu yohombe yiwe muri iyo soko ya Jabe
abadandaza bahisemo gusohora abandandaza byabo babijana mu makartie imwe wese ahaba kugira ngo bashobore kugira umutekano gusumba kubera babona isoko yacu atamijyango ifise ishobora kuzibira nk'abasuma canke nk'umuntu abaza kwishyira mu kiza ngo bintu habe n'ivyo niyo ntumbero bese mbira ngo abikure kuko ntorabona ko itameze neza umutekano wabyo sanzwe ibibanza bafise ibanza ngaha mu isoko nyene ya Jabe ntandi bafise ibibanza mu gihe rero bomuna umutekano umeze neza barasaba bagaruka bizana zajya uko ntandi badandaliza naha nyene twese niko kuko tukabingenje nko kunyene twese
inkurikizi ziyo myerekano ziribonekeza no mu mashuri yisumbuye na matomato yo ngaha mu gisagara cha Bujumbura abanyeshuri bari kurushi akaba bari batonze kuri no wa kabiri kuri Esta mu gisagara cha Bujumbura aho Polycarpe Ndayishimiye ajejwe ivyigwa kuri iryo shuri yibaza ko bo bababuze aho baca kubera imyerekano
abanyeshuri baje bakeya mugabo tuca turabaha ibyo bakora n'ubu bakeya bari ngaho mu mashuri abandi mu hari ya materie mugabo ni bake nta mwarimu yoshobora kubigisha kuko ni bake cyane nibaza ko beshi bafaza musaga nyakabiga rumva nibaza ko baba babuze aho baca cyangwa nyine bashobora kuba bagize ingwane mu nzira
wajejwe ivyigwa akabasaba leta gufata nk'ama ikibazo cy'umutekano kugira basubire kuronka abo bigisha mwamenya ko no kuri Lisescapers mu Nyakabiga ababa mu ndaro bamaze gutekera barataha izo nkurikizi z'imyerekano n'ababanki ntazisiga inyuma mu ishyirahamwe ryo kubika no kugurana na CCM agashavu kari kenshi gihe twahaca kubahabikije udufaranga kuko bamaze iminsi ibiri badakora nk'uko uno mukenyezi twasanze abimenyesha
kuva ku wa mbere nza ngasanga harugaye harugaye uyu munsi nitombora kwanza nsanze abandi bantu buzuye nga njye niyumvira neza nanjye ko noca ngo manga kugira ngo nanjye bayame kuko naje maze iminsi numva meze yo nabi kubera urazi umaze kubitsa ugacutaha muhira ibintu bigaca bishika utari wabyiteguye cyo usanga uri kuri cyo n'inzara kandi amafaranga yawe ari nga nico gituma nariko ndarondera ingene boza bakatugururana natwe tukaronka amahera
mu gisagara cha Bujumbura icibonekeza nuko izo nkurikizi z'imyerekano n'abana bo mu ibarabara bari batunzwe no gusega abahita bataye baromoka bitura amashyira hamwe nkagira iteka rikaba riryo muri kino gihe ribafungurira
mimikato nkunda irose ncangira nyonge ya masaha niyo mwijoro kwero bo nitokironka ikintu twara turonka mu dokiza ngo je kuri sa tukayirabira inyuma akatusigira n'igombe cyo kujya ariko bo nitokironka kwera nyene kigihugu cyandaye kwe ni intwaro yabaye nabi
mu gisagara rero cha Bujumbura ubuzima busa n'ubwahagaze abo twaganiriye bakaba bibaza ryari iyo myirekano izohera kugira ubuzima busubire gutangura Desire Hatungimana Bujumbura ijwi rya Amerika
Iyi ni radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu noneho ni wa mwanya w'ikiganiro cya Amerikana kibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Mwagiteguriwe kandi murakigezweho na Fidel Niyongabo.
Mu kiganiro Amerikana cyo muri iki gitondo turavuga ku byerekeye ingene urugamba rwo guharanira agateka n'uburenganzira bw'abirabure muri Amerika muri iki gihe biriko bitera bikwirikiranwa cyane n'ingenzi. Abantu bariko batera bakurikirana ari benshi umuhari waharaniye agateka n'uburenganzira bw'abirabure muri Amerika mu myaka y'1950 n'imyaka y'1960 bivuye cyane cyane kuri filme iherutse gusohoka Selma. Ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu, Perezida wa Amerika Barack Obama yarayoboye igihugu mu birori byo kwibuka imyaka 50 irangiye. Abapolisi b'abazungu bafashe bunyamaswa abantu bari mu myiyerekano mu gisagara cya Selma muri leta ya Alabama. Uwo munsi wiswe umunsi w'Imana w'amaraso canke Bloody Sunday mu rurimi rw'Icyongereza. Ivyo vyatumye hemezwa itegeko mu mwaka w'1965 ryakuyeho inzitizi zari zihari zabuza abirabure gutora, itegeko ryiswe Voting Rights Act. Amasanamu y'abapolisi bariko bakubita tabari mu myerekano yariko iba mu mahoro yasaba uburenganzira bwo gutora bw'abirabure muri Amerika yatumye makunga akurikirana ivyariko bibera mu gisagara cha Selma muri leta ya Alabama mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1965. Imisi mikeyi inyuma y'uwo munsi w'Imana waranzwe n'amaraso Bloody Sunday, Martin Luther King Jr. yarayoboye abantu ibihumbi n'ibihumbi mu myiyerekano ikomeye y'uburenganzira bwo gutora. Muri iki gihe imyaka 50 inyuma yaho, abanyeshure baragiye mu kibanza ivyo vyabereyemwo mu gisagara cha Selma kumenya ku vyerekeye rugamba rwo guharanira agateka n'uburenganzira bw'abirabure n'abantu bagize uruhara muri urwo rugamba. Umwe muri abo banyeshuri avuga ko kubera abakurambere babo muri iki gihe bafise uburenganzira bwo gutora hamwe n'uburenganzira ku bindi bintu bitari bike. Uguhangana hagati y'abapolisi b'abazungu n'abirabure bari mu myerekano yerekeye uburenganzira bwo gutora ku kiraro Edmund Pettus vyerekanye inyifato y'ugukumira y'abazungu n'ibibazo by'abanyamerika b'abirabure miliyoni n'imiliyoni bari bimwe uburenganzira bwo gutora mu bice byo mu bumanuko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiringo cy'imyaka 10 irangiye, ababa mu bice byo mu bumanuko bwa Amerika bigeze kuba bamaramazwa na kahise kabo. Muri iki gihe baraki ako kahise n'umwizero wo gutuma ingenzi ziza kurushiriza kuraba ibibanza byabereyemo urugamba rw'abirabure rwo guharanira agateka n'uburenganzira bwabo. Lee Santel n'umuyobozi ajejwe ivyerekeye ingenzi muri leta ya Alabama avuga ko akazi kabo ari ukubona ko abanyagihugu bemeye ibirengeye ivy'uko Dr. Martin Luther King yashikirije amajambo menshi akomeye cyane, kubera hari abantu basanzwe bashobora gutakaza byinshi haba akazi kabo cyangwa ubuzima bwabo. Yamara bagize imyiyerekano yo gutuma ibintu bihinduka mu bumanuko bwa Amerika mu gihugu cyose no mu makungu. Fred Gray n'umufasoni wiwe barashyizeho inyubakwa iranga kahise mu gisagara cya Tuskegee mu mwaka w'1997. Muri iki gihe ni imwe mu nyubakwa zitari nke muri Alabama zereka abantu ivyabaye mu rugamba rwo kugwanya ikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba rw'umubiri. Gray yizeye ko leta ya Alabama izoshiraho ikongera ikazigama ibindi bibanza nk'ivyo vyerekana urugamba rwo guharanira agateka n'uburenganzira bw'abirabure. Amenyesha ko leta ya Alabama cane cane ubushikiranganji bujejwe ivyerekeye ingenzi muri iki gihe bwemeza ko urugamba rwo guharanira agateka n'uburenganzira bw'abirabure bifitiye akamaro iterambere ry'ubutunzi muri Alabama. Avuga ko babona ko abantu babibonamo akamaro ngo bakaba bakeneye kuzigama ako kahise. Mu bice vyo mu bumanuko bwa Amerika abantu bariko barubaka ibibanza ndanga kahise bakongera sanura amasengero yagize uruhara rukomeye mu rugamba rwo guharanira agateka n'uburenganzira bw'abirabure muri Amerika. Abantu baba mu gisagara cha Selma bariko barakira igitigiri gitera cyiyongera cy'ingenzi ziza kurondera kumenya kuri kahise k'umuhari waharaniye agateka n'uburenganzira bw'abirabure. Bafise umwizero ko bizofasha ubutunzi bucumbagira muri icyo gisagara mu gutuma ubuzi buboneka hamwe no gufasha icyo gisagara.
Chuti mugiteza amatwi radio ijwi rya Amerika, mukanya gato turasoza igice cya mbere cy'ibiganiro byacu. None mureke Frederic Nkundikije abanze atwibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo.
Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon yarungitse intumwa iwe idasanzwe mu Burundi. Hari uruhagarara muri iki gihe rwavuye ku ngingo yafashwe n'umugambwe uri ku butegetsi yo kugena Perezida Pierre Nkurunziza ngo aze itoze mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ku giti cy'uyu mugambwe mu kiringo kira gatatu. Ingingo yatumye haca hatangura imyiyerekano mu mabarabara. Ibiro by'umushinjacyaha Ban Joko umunsi wa kabiri byaratangaje ko intumwa iwe idasanzwe mu ntara ya Afurika y'Ibiyagabine ni Said Jeannette azogira ibiganiro n'abategetsi bari muri leta ya Perezida Pierre Nkurunziza hamwe n'abakuru b'imigambwe. Abasirikare b'igihugu ca Nigeria baratabaye abigemi 200 hamwe n'abafaso ni 93 ejo ku munsi wa kabiri. Yamara ntibiramenyekana niba abo bigeme bakuwe mu vyara vya wa murwi Boko Haram ari babigeme bari baranyurujwe mu mwaka uheze. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'igihugu ca Nigeria bujejwe kwivuna amansi Major General Chris Odikolade yabwiye iradio Ijwi rya Amerika ko abo bigeme n'abafaso ni batowe mu ikampi iri mu ntara icumbitsemwo n'umurwi w'intagondwa z'abarwanyi Boko Haram. Olukolade yavuze ko ariyo ntara ya nyuma umuhari Boko Haram waru gicumbisemo nyuma yaho abasirikare bawomoreye mu bisagara wari garuriye. Ingingo y'umukwabu wo mu ijoro yatangwe gushirwa mu ngiro mu gisagara cya Baltimore muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yaho abapolisi batangarije ko umunsi w'ejo kuwa kabiri wabayemo umutekano nyuma yaho habereye umugomoko no gusahuzi byavuye ku ishavu ry'umwirabure yapfuye ari mu minwe y'abapolisi. Mu kanya rero iyo ngingo y'umukwabu ije gushirwa mu ngiro yamara gushika ubu abantu bagira imyerekano ntiyoratahuka mu ngo zabo baraca hanganye n'abapolisi. Iyi ni inkuru twabwivuga ko ni inkuru idushikiye mu kanya ivuga ko igihugu cya Nepal cyatangaje ko igihugu cyose kigiye kumara iminsi itatu kigandariye abantu baguye muri kinyamugigima cyahitanye ubuzima bw'abantu 5,000 kikanangaza abandi 2,000 bakeneye imfashanyo yihutirwa. Mu kiganiro yacishijwe kuri televiziyo y'igihugu umushikiranganji wa mbere Sushi Koirala yarashimiye ibihugu byose byatanze imfashanyo yongera avuga ko gushika ubu gushikiriza imfashanyo mu bice bitandukanye kikiri ikibazo gikomeye. Ishyirahamwe mpuzamakungu rivuga ko ico kinyamugigima cagize ingaruka ku banyagihugu 8,000,000 muri bo 1,400,000 bakaba bakeneye imfashanyo ibifungurwa. Umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ajejwe kwitaho imbabare Valerie Amos afise umugambi wo kugendera igihugu ca Nepal ejo ku munsi wa kane kugira aje kwirabira amakuwa asinzikaje ico gihugu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turangije igice cya mbere cy'ibiganiro byacu, igice cya kabiri ni mu kanya gato cyane saa 12. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.